Te Burundi abagize umugwi mushasha uvuga kugwanya leta y'u Burundi baravuga ko biteguye gukoresha ingufu kugira bahimirize ubutegetsi butavuga rumwe nabo kuganira nabo ibyo byavuzwe n'umuvugizi w'umuhari FPB urunani rw'abanyagihugu Colonel Adolphe Manirakiza mu kiganiro na mugenzi wacu Eddie Gwema Colonel Adolphe Manirakiza avuga ko benshi mu bagize uwo muhari mushasha bahoze bari mu wundi murwi witwa Forebu
muhari mushasha nkuko abantu bavuga ko ari muhari mushasha ni izina rishasha mugabo abasanzwe bawugize si bashasha abasanzwe bawugize benshi nabahora mu muhari wahora witwa Forebu abo benshi rero bari bagize uwo muhari nibo bagize bati reka tugire umuhari mushasha tugire izina ry'iwacu kuko iyo Forebu yari isanzwe hari abantu benshi bayiyitirira
amakuru ku mbuga nkoranyambaga abagize Forebu bavuga ko umutwe wabo ukiriho ko nta cyahindutse
abenshi twavuga bari bagize uwo muhari Forebu nibo bagize uwo muhari mushasha FPD bikasigura yuko abasigaye batarije muri uwo muhari mushasha bashobora kubandanya bakorera muri uwo muhari Forebu wabo
uyu mutwe FPB urunani rw'abanyagihugu ukuriwe nande icyicaro cyanyu kiri hehe
uwo muhari usanzwe userukirwa hejuru na General Major Jeremy Nkiranyibagira ubu baramuzi ni umuntu yakoze mu nzego z'umutekano ni umuntu yatwaye ibisasa bya gisirikare bikomakomeye mu bushikiranganji bw'ukwigu n'abansi eka mbere no mu biro bikuru bya gisirikare bose baramuzi umwumviriye ni Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana nawe nyine baramuzi barazi yuko mu kwezi kw'12 umwaka w'2015 yavuye muri icyo gisirikare avuga ati ntibishoboka ntibishoboka yuko nguma ndaba tuguma turorera abantu bariko baricwa n'ubutegetsi bicwa na bene wacu b'abasirikare n'abapolisi bakorera umugambo uri ku butegetsi ngo tugume turorera kandi dushobora gufasha aravayo arasohoka ajya inyuma y'igisirikare yari asanzwe akorera n'abo babuhagaririye uvuga uti aba bantu ibyicaro byanyu biri hehe icyicaro cyacu kiri mu gihugu uri mu gihugu hamwe n'abandi kubera abanyagihugu bo nyine nibo babona bati gushyira kuri iyi saha turakenye abantu badutabara naho rero bari mu mahugurwa abanyagihugu bari mu bandi kiretse naho bataratangura ibitero bari aho banyagihugu n'abanyagihugu abandi basanga barogotse ibikongo bagenda kwitunganirizayo kubera leta ariko yabirukako
hari abavuga ko ibimuvuga ntaho bitandukanye n'indi migwi ivuka indi gasambuka
ibi tuvuga tubivuga kuko twebwe dufite ise ubushobozi n'ubwenge bwo kwitunganya kugira ngo ibyo cyangwa imijya yezo tugire icyo tumariye abanyagihugu turiko turabivuga kugira ngo abantu babyumve gusa cyangwa bice ku mbuga ngurukanabumenyi tuzo turabivuga kugira abantu bumve abo turi hanyuma bamenye yuko ejo cyangwa hirya y'ejo turiko turitunganya kugira tujye gutabara abanyagihugu
ibyo mwita gutabara abandi bashobora kubifata nk'aho ahubwo ari uguteza ibibazo abaturage
guteza ibibazo abaturage kuko abaturage ibibazo babitanzwemo umuturage w'ubu ntakirya rimwe ku munsi umuturage w'ubu ntashobora kwivuza kubera igihugu kigeze habi nta miti ishobora kwinjira mu gihugu umuturage w'ubu ntashobora kuronka aho avuza umwana wiwe umuturage w'ubu ntashobora kuronka indya mu ndimo kuko atamase y'ikizungu kiboneka isi yaratwiturutse kubera atamafaranga agakinjira mu gihugu umuturage w'ubu rero asanzwe afite ibibazo bimwe bikomeye cyane umuturage w'ubu ntakijyama ngo asinzire wagwaruka bw'inzobera kureba umubyuka ku mugono iminsi yose babaka amafaranga atabo bayakura uwo bashatse bakamwica uwo bashatse bakamuboha uwo bashatse bakagenda bakamuta mu rugi murumva rero umuturage wese afite ibibazo byinshi ahubwo rero tugira tuti reka twegere umuturage dukorane tumubaze ingene twoshobora kumutabara nawe adufashe kumutabara ubwo butegetsi bubi buriko buramwica
koroneri Adolphe Manirakiza mu minsi yashize umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye mu gihugu cya Tanzania ahamagarira impunzi gutaha avuga ko igihugu ari amahoro none mwebwe murashaka kugaba ibitero muri icyo gihugu umukuru w'igihugu avuga ko ari amahoro
umukuru w'igihugu uve nabo basangiye gutwara gushika kuri isaha nta muntu n'umwe atazi yuko birirwa bararirimba yuko amahoro ajyana kwijana muri icyo gihugu cy'u Burundi ariko byo namuraba amaraporo yose atangwa n'abagenzi bateka kazi na muntu mu Burundi nta na rimwe utazosanga mu kwezi hapfuye nk'abantu barenga 30 ikiroge rero nuko abo bantu bapfa bicwa n'ubwo butegetsi nyine bukoresheje byambonerakure bukoresheje abasirikare n'abapolisi bamwe bamwe bataye umurongo naho rero babwira abantu ngo nibatahe umutekano ujyana kwijyana abo babwira abo barazi ko atamutekano uriho ntibashobora gutaha mu gihugu bazi yuko bavuye niba ariko baragiruka ko ngo babice
Koloneli Adolphe Manirakiza za umuvugizi w'umuhari FPB urunani rw'abanyagihugu turagushimiye kano kanya uhayiradijwe rya America
ndabashimiye namwe murakoze
ijwi rya America ryagerageje kuvugana n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza ku bivugwa n'abari muri iyo muhari mushasha avuga ko atacha avisa avuga ku migwi ivuka n'isambuka kandi ko atana gaciro ayiha